intara zimaze kwiboneka zo mu mishyamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko Rugina cyankuzo mu buseruko mwaro na Muranza hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero amakuru y'u Amerika ajyahawe n'abari mu duce twabayemo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba Sende FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasurije mu nkoko muri komine ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu Ruhigi mu itangazo asomeye amenyesha makuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri Gitega
cyambere ni iki cyabaye itariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambo SNS babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have baza kugwana n'abanywanyi umugabo wa SNDFD ibyo bahabwe babikora bakaba barishye umunywanyi umwe wa SNDFD kongera hakomereka abantu icyenda harimwo batatu bo muri uwo mugambo nyene SNR n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki zitatu z'ukwezi wa gatanu umusozi bita Gisagara abanywanyi b'uyu mugambo SNL bari bavuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonerakure baca bajana umukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka arahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba SNDFDD batera ba SNL Nkurikiye yagarutse ku makosa y'abanyuma gusa arayashimangira
ntawuzi ko ibyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko babagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo agatangura kujya gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambo wabo kandi bibagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'uwo barongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura mutwe iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba wahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari baduza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubu butegetsi bwiwe
uwo munyapolitike n'ahata mutobora ni agatongo rwasa ku munsi wa mbere w'indi guheze yugurura imyamamazo niwe yemanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse
babikura hehe
umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe bamupangire inyana zoja muri kamanya natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mo zabonera kuri zibatangire ngo nivyo nimuje mu nyamamazo yanyu banya kwa mujeje kumutekana ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu kwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasenere babi
Nkurikiye yagarutse ku by'igipolisi kimaze kumenya
muri ino ndwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe SNDFDD umwe yapfiriye mu Rumonge uwundi n'uwo yapfiriye mu Ntega muri Kirundo ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyorojwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro
uwo mu ntara ya Mwaro ni Rusha Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'iru rya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya Mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri mu ndwi heze Louis Majesty Rukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwiye iru rya Amerika amakenga afite kuri aya matora
Depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015. Eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonerakure zongewe ingufu zikaba ziteguriye gukora amabi. Kubw'umugambwe SNDFDD imbonerakure ni igihome wishimika kwerekeza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki naho kutihanganira nyagukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu president Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha abarundi n'amakungu kwa aya matora azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.